umushinga mateka agaton rwasa aruguru nani kwa wigenga mizero y'abarundi yarengishanije kuvuga ko imbinyanyiro zimwe zimwe zigirirwa shingiro atazemera muri zo harimo iyibuza bigenga gusubira gushinguru nani mu matora yimirije mu kiganiro yahajwe ya Amerika wasanzwe ari nicegera cha mbere cy'umukuru w'inamashinga mateka ahamagarira abarundi bakwije imyaka yo gutora kuja kwiyandikisha atanumwe asigaye inyuma
hamwe nuko twamye tuvuga kandi n'ubu tugemeza yuko uko kuntu iki kibazo cyo guhindura ibyizwa shingiro cyatunganishwe kuva mu ntango yuko harimo gahaze twe n'ubu niho duhagaze mugabo kukijanye no kwiyandikisha kugira ngo bazoje mu matora ubwo ni uburenganzira bw'uwo ari we wese kandi atari mu yoshobora kuva mu buso aba rero notera kamo aba mu mizero y'abarundi bose n'abarundi aba ari bo bose tutarabye ibyo bemera n'ibyo batemera bose abakwije iyo myaka 16 17 gushika ku kuduga nibagende biyandikishe kuko abatunganya amatora bavuze bati iri yandikwa isigi bwirirwa shingiro cyane cyane bavuga bati mu 2020 ntarindi yandikwa ari zose bihira urumva rero utiyandikije uno munsi mu 2020 niwe wahahombera ku byo gutora ukucanye kuriya umuntu wese azamenya ibyo atora
uwo mushinga mateka atoya ko kamo inyuma y'icegerano cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ku Burundi kivuga ko icuka cya politike atari cyiza mu gihugu umushinga mateka agatorwa sa aremeza ko hari abanyepolitike na cyane cyane abamuyoboka batotezwa ku rubuga
ko bati uwuka politike si mwiza none icyo yaba yarihenze mu migiki uyu munsi abantu biko barafatwa bagafungwa ngo biyumvira ko bazotora oya uvuga ngo n'umwuka mwiza wa politike agatotezwa k'abanwanyi babyeze b'abarundi bamwe no kwitwa bakicwa nko ku ntega hariya kandi ugasanga mbega ntacyo bitwaye mbega ntacyo bivuze ntihagire na kigero na gatoye yuko ubutungane n'ubutegetsi bifata abakoze ibyo byaha kuko abantu bishe umuntu ku mugaragaro ku murango izuba riva ayandi matohoza boza kugira n'ayahe urumva rero n'ibibazo nkomeye ni ibyo iyo rero amategeko adakurikizwa nk'uko yanditse muri icyo gihe kuvuga yuko ibintu bimeze neza n'ukuri muri kuri benshi
gutunganya iyerekano yo kwiyamiriza ibiri muri icyo cyegeranyo cy'umunyamabanga mukuru wa ONU siyo yari inzira ibereye Tashyandu Sibomana wo mu rugo runani yerekana bimwe mu bishyize ishingiro muri icyo cyegeranyo akanavuga icyo leta y'u Burundi yari gukora
aravuga ati ibintu by'uko haba amatora yo gushyiraho ibwirizwa shingiro bishasha ni ikibazo gihambaye kubera ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ari ibwirizwa shingiro ryabyawe n'amasezerano y'amahoro ya Arusha ariko gituma rero ibwirizwa shingiro ryayavuyemo ridashobora guhindukwa n'umugambi umwe uwo ari wo wose naho uba uri ku butegetsi icyo gihe uwavuga ko buba barira gusema yoba atariwo n'ukuri kwiyamiriza raporo mwene izo n'ibice mu mabarabara hariho ingene bikorwa baraheza bagahamagara abayikoze cyane nabo bakagira raporo y'ibindi bice bita contre rapport mu gifaransa bagaheza bakerekana yuko bafite izindi nzira zo gufasha igihugu gushimira ku murongo w'amahoro n'umutekano na demokarasi atari izi atashyikirijwe n'iyo raporo y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu
rero ku bijyanye no kwiyemereza intumwa zidasanzwe za ONU mu Burundi ko zitanga raporo z'ibinyoma uwo munyawanyi wo mu Runani ko bigenga mizero y'abarundi avuga ko niyo ngendo atari nziza
nibaza yuko iyo ngendo ntawo ihumuriza kandi ituma mbere n'ayo makungu agumana akangonongona kuko ejo yari batiri hirya hejuru ya Rundi bukeye Benamara bubagize kuri Kafando none abo bose ko bayarungishwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ni ukuvuga ko bagomba ko uwo bazwiho kwemerera raporo ntuzoba yanditse ibyo bashaka cyangwa ibitore
kuri uyu wa gatandatu bamwe mu banyagisagara cya Bujumbura barongowe n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umuyobozi w'igisagara cya Bujumbura Ramadhan Nkurikiye batunganije imyiyerekano biyamiriza bimwe mu biri muri icyo cyegeranyo bavuga ko ari ibinyoma Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.